mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya gatandatu kwezi kwa muri kumwe natwe mu ino genekerezo rya 13 kwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Nuko botugirira ingufu bakadushikiriza amatongo yacu kugira natwe tugira gateka nk'abandi barundi bose. Izibara zidufata umuntu agafata agira aho yikora hari gihe natwe ejo twopfa naho dukuze ubwo abana dusigira bakazumirwa neza.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri site ya Kamakara iri mu ntara ya Cibitoke yavuga ku kibazo c'amatongo ari mu mburano haheze imyaka itari mike. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya. Hagataho abana bo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania baza batanguye uburuhuko bwa Pasika, abigisha barashima umwimbu baronse nkuko muza kuvyumva. Ariko imbere yuko tuja mu ntara no makambi, mbanze ndababwire muri make ko muri Afrika y'Epfo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isanzwe idaca n'uwaka yagiye hamwe kuri uno wa gatatu mu myerekano yahuje abantu ibihumbi ku mugwa mukuru i Pretoria. Abanyagihugu basaba ko Perezida Jacob Zuma atanga imihoho ingingo Perezida Zuma aherutse gufata yo kwirukana umushikiranganje yajeje ikigega mu mabanga yiwe isa nkaho ariyo yongereje ishavu ryari maze iminsi mu banyagihugu. Inyanduruko y'iyo myerekano ikaba yavuye ku bibazo vya ruswa, ubushomeri buri ku rugero rwo hejuru, hamwe n'ibibazo by'ubutunzi bugeze habi bikegekwa kuri leta iramutswa Perezida Jacob Zuma. Muri Nigeria, indwara ya mugiga iramaze guhitana abantu bashika ku 489 mu nama yatunganijwe n'umushikiranganje yajeje amagara y'abantu. Izahake Adewol yavuze ko igitigiri kinini camaze guhitanwa n'iyo ndwara kigizwe n'abana bari hagati y'imyaka 5 na 14. Abantu barenga 400 nibo bamaze kwandura iyo ndwara kuva yadutse mu mpera z'umwaka uheze wa 2016. Abajejwe amagara y'abantu bakamenyesha ko bamaze gutanga incanco zishika ku 700. Userukira leta z'umwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yaraye atangaje ko leta ya Donald Trump itazosubira kwihanganira na gato ko Perezida Bashar al-Assad wa Syria asubira gukandamiza abanyagihugu biwe. Ivyo Nikki Haley yabivugiye mu nama y'umutekano ya ONU kuri uno wa gatatu yarigamije kwiga ku ntambara imaze imyaka 6 muri Syria. Nikki Haley yavuze ko ubu bacunze ibikorwa vya leta ya Assad, yongera kandi anegura basoma mbike ba Perezida Assad aho bakingira ibikorwa vyiwe yise ko bigayise cane abo yatunze ko urutoki cane akaba ari ibihugu vy'u Burusiya, Irani hamwe n'umuhari Hezbollah. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Twanze tunyarukira ariko i Kigali mu Rwanda havugwa inzu yafashwe n'umuriro. Ni inzu iherereye hafi ya gasho kazwi ku izina Gigihumbi n'amajana 930. Turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ariko aradukurikiranira iyo nkuru. Eric, iyo nzu yahiye ryari?
Ego Diane, nkuko warumaze kubivuga ni inzu yatangiye gusha ahagana saa 11:15 hafi 45 zo mu gitondo, ni ukuvuga amasaha ya hano mu Rwanda no mu Burundi. Ni inzu rero y'ubucuruzi yakoreragamo abantu bagera kuri 5 ndetse n'ibiro ya kagari ka Kabeza mu murenge wa Muhima ni biro byogiranye na Business Star Trans cyangwa se Business Fu ya Nyarugenge uko rumaze kugira abakurikira bizigamye
uburyo iyo nzu yahiyemwo gwa buramenyekana
no kuvuga ngo igipolisi cy'u Rwanda dufatiye ku muvugizi wacyo ACP Theoste Badege avuze ko no buryo bugikorwaho iperereza ariko nanone uburyo bwaturutse ku mashanyarazi ku nkongi y'umuriro w'amashanyarazi ni ukuvuga ngo rero kugeza n'ubu uretse wenda iperereza bari gukora bamenye niba hari uwaba wabiteye ngo abahe kuba yabiryozwa ntabwo biramenyekana bya nyabyo nta n'ubwo haramenyekana agaciro k'ibyangiritse gusa urebye ku ruhande rwa bamwe twagiye tuganira batubwiye ko abanyamahanga bari barimo bituka ko ari aba Pakistani bo muri Pakistani bamwe batubwiye ko batakaje mu byibura ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari 70,000 by'abanyamerika no kuvuga asaga ho ibihumbi nka miliyoni 58 mu mafaranga y'u Rwanda ni ibicuruzwa rero byaryiganjemo iby'imodoka amasine y'imodoka amavuta y'imodoka hakabaho n'abari bafite ibicuruzwa birimo amakarbo no kuvuga iby'ubwubatsi amakaroni n'amakorogati byari bivangavanze bitewe n'uko n'ahantu hari nka stoka ahantu babisokaga ariko none bakajya babikuramo babijyana ahandi
ego Eric uretse ivyo bintu umva bitaramenyekana neza n'agaciro byo babifise hari abantu babo bahakomerekeye hari abantu babo bahagiriye izindi ngorane zindi
nta muntu n'umwe waba wayakomeretse cyangwa se ngo abe yahatira cyane ko na bwari mu buryo byabaye mu masaha atari ay'akazi tubajije umwe mu bari baharinze ni ukuvuga umunyezamu cyangwa se umunyerondo yatubwiye ko yarariye ibiro by'akagari ka Kabeza ariko noneho ni ukuvuga ngo amazu yaragikinze ni naho ikibazo cyagoraniye cyo kuvuga ngo babashe kuba bazi kubera ko muri iyo nzu hari harimo za kizimyamoto ariko kugira ngo babashe kuba bazi igihe babashe kuba babuza uwo muriro ni ibintu bitabashije gusohoka wenda ikintu yakwibutsa abakurikira radiyo ya Amerika ni inzu ihiye ikurikirana na gereza ya Nyaro ya Gasabo ikimironko nayo ndibwira ko nta byumweru bitatu birashira ihiye bikaba byose zaryabangirijwe n'ubundi na gereza nkuru ya Nyarugenge ariyo izina Business Star Trans iyo yahiye ku munsi wa Noheli ni ukuvuga mu mpera z'umwaka ushize wa 2016
urakoze cyane Eric bagira ubusa ukomeze udukurikiranira iyo nkuru hama turaheza tukwikore ko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire byinshi utazoba washobe kutubwira ubu
nanjye ndagushimiye Diane Minahagwe
yavugwa mu ntara cyahera mu ntara ya Cibitoke bamwe manyagihugu muri site Kamakara yo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke basaba leta kugira inguvu bagakomoregwa amatongo yabo ari mu mburano haraheze imyaka n'iyindi ivyo babisaba nyuma yaho leta y'u Burundi yibukije ko ari umugambi wo kugara amasite yose yo mu gihugu abanyagihugu babayemwo bagasubira ku mitumba bamukamwo ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse amazi imisi ngaho muri site ya Kamakara
Bamwe mu banyagihugu batesheje izabo bo muri site Kamakara iri ku mutumba Rugeregere wa commune Rugombo bavuga ko bifuza gusubira mu matongo bahunze bavamwo ariko muri kino gihe bahura n'inzitizi cuko ayo matongo ari mu mburano aha babandanya bavuga ko zimwe ziri mu minwe y'umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB izindi ziri mu minwe y'ubutungane ikibabaje aba banyagihugu no kudindira kwazo aba ni bamwe mu baganiriye n'icyo rya America
nka jewe nahunze 35 mugabo aho twahunze tuva ndahazi gushika n'ubundi ko ndahaburana kandi ndahaburanye imyaka 12 aho nusi ndashikirizwa urumva ko ubwo buzima ndimo ni bubi narasinze CNTB baje kunshikiriza gatatu ariko nyabantu ngeze kugiye tongo bace bashaka kuntema kugira nzohebe ndambigwe mpebe
umwaka ni wa 9 ndariburana muri sentare y'ikimanza za leta iyo myaka yose tuburana kugeza n'ubu banjigejeje ngo bazoza kwitongo
ibyo bituma abanyagihugu babeshwaho n'ibyo barimye mu matongo bakosa amafaranga. Erasito Barakana avuga ko ibintu byunyugwa nuko n'abavukanye biwe batagira amikoro kubwo kutagira uburenganzira kuri ayo matongo yabo.
Amatongo yanjye yose araho arije tongo data yifatiye ku giti kiwe yiciye nta narimwe ndimo ndi hugahinga n'ubu kugeza imyaka nisa nuko ndi mu buhunzi. Data afite amatongo twavukiye twagomba kubaho. Utafite amafaranga yo gukotesha uwo mwaka nturya. Mfite baruma nanjye bageze kuri bane barakuturira paraseri nabo babako iyo muri mugina. Mfite bashiki banjye bageze kuri batanu abo nabo ntibagiraho babane nk'uko.
Nubwo uyu mutama avuga ko asa naho akiri mu buhungiro, twibutse ko leta iherutse gusubira kubwira abanyagihugu bose bari mu masite ko ifise umugambi wo kuyugara. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu busigura ko atamunyagihugu ashobora kubandanya yitwa impunzi mu gihugu ciwe. Vyongeye Terence Ntayiraja, umuvugizi muri ubwo bushikiranganji akaba n'umwunganizi w'umushikiranganji wabwo, avuga ko ibijanye nabo batagira amatongo ari kibazo leta ibwirizwa gukemura mbere yuko yugara ayo masite.
Mbego umuntu yavuye mu itongo yiwe ryagiye mujibatari muha rero kubganje nta gutora umuti w'ikibazo ugatera ikindi kibazo. Ntushaka gufata umurundi arahantu ukamuta mu ibarabara utamushiziwe canke ari hantu. Nuko uvuga wadafite nitongo nikaza cyo kwicaria leta ikikara amatongo ifise igatunganiza abantu umwe wese akaronka aba atawanja uhangura.
Ariko rero umukuru wa site Kamakara Nzobonimpa Emmanuel asaba ko abafise amatongo yabo bwegu ari mu mburano leta yoshiramo ingufu imanza zigacibwa vuba.
Icyo twosaba leta nuko botugirira ingufu bakadushikiriza amatongo yacu kugira natwe tugira gateka nk'abandi barundi bose. Hama bamaje kudushikiriza amatongo mu byukuri natwe itwo kuvuza ko twa mu masite tumaje kuronka amatongo yacu. Kuko tumaje kuronka amatongo yacu natwe tukomererwa neza izingwara zidufata umuntu agafata agira aho yikora. Hari gihe natwe ejo twopfa naho dukuze mugabo abana dusize bakazomererwa neza.
Amakuru duhabwa n'abarongoye site Kamakara avuga ko irimwo imiryango igera ku 1459 ikaba imwe mu masite ari mu mugambi wo kugagwa na leta. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Mu ntara turaza gusubira yo handi hato, ariko tubanze dukubitire mu kambi aho guhera kuri no wa gatatu abanyeshuri mu mashuri yisumbuye mu kambi y'impunzi irinduta muri Tanzania batanguye buruhuko bwa Pasika. Umwimbu kuwa bwabigisha ukaba wagenze neza cyane, ariko hakaba hari bonekeje n'abanyeshuri bahevye muri kino gice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri. Ivyinshi no munyamakuru wacu Leonce Niyongabo akoreje rya Amerika induta muri Tanzania.
Lycée de l'Espoir, ishure ryonyene gisumbuye riri mu kambi y'induta rifise abana barenga 600. Abo bana kuri uyu wa gatatu niho babwirwa amanota y'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure. Kubwo umwigisha yaganiriye n'Ijwi rya Amerika, umwe mu banyeshure wabaye mwiza.
Twagomba tubabwire ko dusimu neza rangere nga mu kambi y'induta aho ishure gisumbuye rya Lycée de l'Espoir bahagiye kuba proclamation ku banyeshuri bashoboye kurangiza igice cya kabiri. None rero byagenze neza, amashuri yagenze neza, umwimbo wagenze neza, kuko turavye hashoboye kuronka batatu ba mbere agashimwe ku ishuri ryose. Kuko hariho batatu ba mbere bashoboye kuronka agashimwe ku ishuri ryose, aho uwa mbere rose 78 akaba yavuye mu ishuri rya normal ya kabiri, uwa kabiri akaba yavuye muri normal ya kane, uwa gatatu akaba yavuye muri mu gisata cy'ubushakashatsi seconde scientifique. Mwa batatu ba mbere harimo umukobwa umwe yavuye mu gisata cya seconde scientifique B. None rero twagomba kubabwira yuko umwe mumeze neza, kuko abanyeshuri benshi bamenye ku bwinshi, kiretse ko nk'abatashoboye kumara nk'ibibazo abasigaye bo bamenye, uravye kubamenye n'abayobewe umwe wagenze neza rwose.
Ariko rero icatswe kubatubira uyu mwigisha avuga ko ari igabanuka ry'ibifungurwa vyatumye abanyeshuri bamwe bamwe bakura ibibazo nabi nabi.
Urazi ko udafungura utiga neza ntibashowe, nicyo gituma benshi harimo ababaye bano klasi kubera ko usanga afise ibibazo by'ubuzima. Ni ibintu vyiracyo vyose vyatumye habaho umwimbu w'abantu ugabanuka, harimo n'abatashe kumara ibibazo. Mugabo twizera ko ngira ngo komisi imege azobitorere inyishu sinzi kugira ngo abanyeshuri turabe yuko babandanya amashuri atangora.
Muri abo bahebye haragwiriyemo abigeme, bamwe bahitamo kubaka, abandi bakaba bafise ibindi bibazo.
Abakobwa barashika nk'amajana nk'abiri na 20, kiretse gusa ko usanga umwe haguma hahe umwe tutazi imvo ziwe, nubwo usanga kenshi bashobora kugenda kurongogwa.
Nizihe ngaruka mbi zikunze kwibonekeza ku bakobwa baje kurongogwa
biribonekeza nyene ko usanga naha yongene kurongogwa usanga umugabo aramutaye ugasanga sigaye mu gatenti wenyene usanga nikibazo ugasanga amusigiranye nda aravyaye harabuze kimufashe niki niki usanga nikibazo
yego nkabarezi namwe mfise uruhara ruhe kugira mugwanye ako kabikabisha
twebwe nkabarezi turagerageza tukabasigurira cyane mu mashuri tukababwiye ati kurongo wataragera manzu mwiga amashuri hanyuma muzobone kurongogwa mugabo harimo abavyumva n'abatavyumva mugabo benshi baravyumva
dufate nko muri kino gice hahebye abakobwa bangana gute
harashobora guheba nk'abakobwa bashika nka 15
abo bose nabatwaye inda zishusha
harimo abazitwaye n'abandi bahebye kumbo z'ubuzima zirasho ni iki usanga rasho tango dakwiye
igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri rero kizotangura kuwa 2024 ukwezi kwa kane nyene
bagomba tu twa yuko umwaka umwaka ushaka tatakizo cyo gitangura tariki 2024 z'ukwezi kwa kane ariko twamenye nuko gusa nk'abarezi twashoboye kujosha tubandanya vyigwa kuva ku munsi wa mbere ku mashuri aheza muri première lettre moderne na première scientifique de na normal ya kane kuva mu somo ya turamana ivyo bya twitegurire ikibazo cha leta kisokogwa mu moya mezi akuri mu mezi ari mbere hagati kwezi kwindwi kwezi kwa gatandatu
abandi bana bari ko babandanya kwiga na bo mu mwaka w'icyenda mu ishuri nshingiro ni mu gihe abana bose mu ishuri nshingiro bo batanguye uburuhuko bwa pasika kuva ku munsi wa gatanu indwi heze Leonce Niyongabo induta muri Tanzania kubwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tukiri mu makambi abasore b'abarundi ba mu ikambi yo mu Rusenda batinya kuja gushaka abakobwa bakongomani bo mu bwoko bw'ababembe kubera ubwinshi bw'inkwano basabwa ino nkuru rero ni inkuru tubasubiriyemo kubera mwabidusavye yakoze n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
iki kibazo cy'inkwano ziri hejuru abasore b'abarundi basabwa igihe babagiye gushaka mu bakongomani mu bwoko bw'ababembe kiri mu bituma badashingiranwa kandi ari bo baturanyi babo gufi b'abarundi baba mu nkambi yo mu Rusenda icyakoza nubwo bimeze gutya abasore b'abarundi babishoboye ntibibabuza gutanga inkwano bavuga ko basabwa mu gihe baba bakundanye n'abakobwa b'ababembe ariko bakagenda bazishura gahoro gahoro bitewe n'uko ibyo basabwa nk'inkwano aba ari byinshi ijwi rya Amerika ryaganiriye n'ubyiruko rw'abarundi kuri iki kibazo cy'inkwano basabwa iyo bagiye gushaka mu bakongomani mu bwoko bw'ababembe sandayizigiye aheruka gushakana n'umukobwa w'umubembe aragaruka ku nkwano bamusabye
bari igihumbi nico basabye basaba isuka basaba umupanga basaba imuzu ya nyina w'umwana idolari zana basaba igoti ese wiwe ikirato ese wiwe mbo bora basaba ikibase cy'ubufu n'imene iyindi ugenda kujana ara kwirega
none sizo warabitanze byose
sindabitanga byose twatanze inusu yari menshi cyane amafaranga badusabye
ese utayabonye bigenda gute
ujifungwa
witeguye gufungwa kubera utarayabona yose
yaga ndikunde yaronde
abandi basore twaganiriye badutangarije ko batinya gushaka mu bakongomani bagahitamo gushaka mu bakobwa b'abarundi kubera inkwano zabo abatari ikiguzi
cyo gushaka kubera abakongomani bene data basaba imari ndende imari nini cyane nk'ibihumbi bibiri ukaza kuko ku mugoro ukacura bumenga hivyo humbibi nta huo wikuri. Uchuhita mungu za kuzosa haka umurundi. Kuhera kwa mahera makenyu chane.
Nasi mga kundanyenu mkogwa wa usawa mga anjira uwe.
Tukwa kundanyi. Tukwa kundanyi. Nyo hapa nga mga anjira kuberi jamari. Basawa ni nyisi na yono ikura. Daro nga igihumbi cha madorari. Cha mazatano ya madorari. Kuhera mahera ya makongo aragoye kuronga. Naruko yetu wa warundi kachavi tukora. Kuhinzira mura wa badata wa baba kongomana abakora bakongomana bigatuma tubakwepa gatonyi kubera iyo mari basaba ni ndende ni nyisi cyane $2,000 cyangwa $10,000 izana ho nyene dollar ugira urironke ni ngorane urabiricuya bace basaka kugurisa nk'umuntu uragurisize kamenge ugiye ni nyamugiye kuzogurisa cyane nawe uzoronka inyungu kachuraba yomahera basaba ntawuyakura cyari tumatugirane twogopa
mu gihe ikibazo cy'inkwano kigora abasore b'abarundi abaturage b'abakongomani baturi inkambi yo mu Rusenda iwe siko babibona kuko basanga gushaka mu barundi biba bihendutse. Manyota ni umukongomani utuye muri santire yo mu Rusenda avuga yuko yahisemo gushaka mu nkambi yo mu Rusenda kubera abagore baho babafata neza ndetse n'inkwano zaho ntizishuzwe.
Cyo namushakiye kwano hari ya nta muntu abasaba inkwano nawe urabona birimo nabyo.
Uyu mugore wo mu nkambi yo mu Rusenda utashatse ko tuvuga amazina ye amaze amezi agera kuri atanu ashatswe mu bakongomani bo mu Rusenda avuga ko kuva yashakwa nta nkwano bari baho umuryango we nubwo adasiba gusaba umugabo we kugira ngo atange inkwano mu nkambi.
Ukuntu bigenda ndamubarira akambarira akambwira ngo ni ngo ababyeyi nibazazaba
kubu ngubu we bagukoye iki washatswe mu bakongomani
ntacyo
bigenda akubwira gute
abwira nababona ko azayiba
ubu nkwano ntawe baratanga
arambwira nabona jama zayitanga ariko ntiya abashidikanya ko atari jama ntiyayiba
singwano zonyine abasore b'abarundi batinya gushakira abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe ahubwo iyo umuryango ko basebukwe umuhungu wagize ibyago hari amatungo umusore ategeka gushakira kwa basebukwe igihe bari mu kiriyo
mu mwanja yiruka gupfisa sebukwe igihe igihe databukwe yapfa kwatanze ihene ihene turayijana barayitora igihe bagandutse tutongera gutwara yindi hene mu buko bwa murumunanje.
None se nkiye umuntu ari umukene akabura ibyo byose bamusaba bigenda gute?
Iyo bagusabye ibyo bintu utabibonye wo umukwe basaba bavuga ati iyo si umukwe ntakwiye kuba umukwe ariho basabagira n'isavu bakaza baza gutora umwana wabo umukobwa bakamujani wabo kugira umugombore rero ariya urinda gutwara imari ry'abagutiriye ni umukura aliya kugira muje kubana mu rugo kandi
badase ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi muntu aramuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ndiyende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Dusaba imbabazi abatwumviriza nkuko twari twarabimenyereje iminsi yose kwa kane uno munsi byanuganuzwe ntimuza gushobora kubikurikirana ariko tubandanirize mu makambi aho ikambi ya Mahama yakiriye impunzi z'abarundi ibamwo imice y'abantu batandukanye kandi babayeho ku buryo budasa. Igisata c'abantu bafise ubumuga ni kimwe mu bihura n'ibibazo byinshi abafise ubumuga bamenyesha ko hariho abo bwiyongereye bivanye n'ubuzima barimo mu ikambi. Desire Hatungimana akoreje urya Amerika mu ikambi ya Mahama.
Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zifise ubumuga zihura n'ingorane nyinshi cyane mu buzima bwazo bwa misi yose bagenzi babo badafise nk'uko izo mpunzi zivyivugira. Nk'uno mugabo afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru amenyesha ko bivanye n'ingene aryama ubumuga bwiwe ho kugabanuka buriyongera.
Abantu afise ubumuga bw'ingingo ahantu barara mu bisanzwe haratekigonga harababaje kubera ko n'ubumuga buguma bwiyongera.
Kubera iki?
Kubera ko nta tumatira baduhaye tujyamaho turara hasi ku gasare ubumuga bukaguma bwiyongera namwe murazi ubumuga bujyanye n'amagufa cyaguma bwiyongera. Ikindi nacyo nk'ikintu kijyanye n'amatara hariho amatara bahaye abantu b'abasaza nka twebwe abantu bafite ubumuga ntibaduhaye tugenda turatsitagurika dutsitagurika nk'iyogiye kwitwarete ubwo nyene ugenda uritura hasi witura hasi ibyo nabyo ntabwo babidushyiriye mu ngiro
biturutse kuri ubwo bumuga. Agahinda ni kenshi kuko bategerezwa gutungwa gusa no gutega amashi mu gihe abandi baca ingero bagasumira abana babo nk'ukuno abimenyesha.
hajewe ikintu kingora kikambabaza ni gihe ushobora kubona yuko mushobore kuba no ushobora kugenda kurondera udufaranga gucingero hamwe nabandi usanga nyene ari bintu mbabaza kuburyo udashobora kugenda ngo ugiye gusaba kazi muri bajya hari abantu usanga bariko barubaka amazu ngaho kugira bajye bafasha abamaso yero yugiye ufise ubwo bumuga barakuraba akabona ko atacushoboye nyine ari kubatesha umwanya mwico gihe birakubabaza kuburyo ubona uti yaba nari nkomeye nanje nari gukorera udufaranga cyo gihumbi kuri uno munsi hama nkashobora kuronka ngene nshobora gufungura uyu munsi byo rero biraheza bikambabaza cyane.
Abafise ubumuga baganira radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko babuze imitahe gukora bakiteza imbere nk'abandi bakamenyesha ko bamugaye ingingo ariko ko mu mutwe hakora neza
kintu gikenewe cyane cyane nuko twa dufise imishinga natwe dukora kubera ko umuntu amugaye arashoboye hari ukunge n'ubumugaye nk'uguru n'ukuboko ariko mu mutwe hakaba hakora kubera ko utawufise ikintu rero uri gukora utegeza gushyira mu bibazo uravye nk'akarorero nkajyewe ndi mu Burundi kubera ko nari mfise amikoro narakora ariko kugira ubuho ndi ngaha mu nkambi kubera ko atahantu ndi bukure n'igishoro kugira nkore ubunyene mba nibereye ngaho ndahiga icyo nkwa n'icyo ndeka ubu nkaguma ngaho ariko hamwe noro nk'igishoro ndumva ko bwa bwonko bwanje bwosubira bugakora.
Urongoye abarundi baba mu ikambi ya Mahama amenyesha ko ashima intambwe amashirahamwe afasha abafise ubumuga ageze ko mukabaronsa byankenerwa bimwe bimwe Eroje Rugemangabo akamenyesha ariko ko bagiye kubandanya bavugira abo bafise ubumuga kugira baronke abafasha kwiteza imbere bigaragara kugira abafise ubumuga bave mu bwigunge bamamwo haherutse kuvuka ishirahamwe ry'inkino zihariwe abamugaye mu ikambi ya Mahama kugira nabo baje imbere y'abandi berekane ko bashoboye. Uburongo iryo shyirahamwe Eric Hakizimana amenyesha ko izo nkino zimaze gufasha abatari bake kuja habona bakidagadura abantu bakaza kubarorera inkino za gicuti bamaze gukina n'ababoneye izuba harimwo n'abamaze guserukira u Rwanda mu makungu zatumye abitabira mwene izo nkino biyongera. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika dusa nk'abariko barasoza ariko imbere y'uko dusezerana rero mbanze ndabibutse ko indwi y'icunamo mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yatanguye itariki y'indwi ihera uno munsi. Uno mwaka rero wari umwaka ugira 2026 abanyarwanda n'abandi bose bibuka iyo Jenoside. Imihango itandukanye ikaba yagiye ibera mu mambasade y'u Rwanda ari mu bihugu bitandukanye no mu bindi bice by'igihugu cy'u Rwanda. Uno mwaka icivugo cyari cafashwe akaba ari twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, dushigikira ibyiza twagezeho. Nuko rero mugire umunsi mwiza ahiwanyu, tuzosubire nkaho twatanguriye.
bye.